Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteza matwi radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru yo kuri wa gatanu genekerezo rya 29 ukwezi kwa kane umwaka 2022 mudukundire tuyahere ku ngingo zikurikira. Imyaka 50 irarangiye mu Burundi habaye ubwicanyi bwahitanye abarundi bo mu bwoko bwose, ariko kugeza ubu baba abahutu canke abatutsi bakabamenyesha ko aribo bakorewe ihonyabwoko. Mbere inama y'inshingamateka y'u Burundi yoyo ikaba yaramaze kwemeza ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu 1972 muri Sefor Arusha urunani rutavuga rumwe na leta ya Gitega rusaba kunywanisha abarundi aho kubacanishamwo. Abanyororo 2026 bo mu bihoro rikuru rya Mpimba kuri uyu wa gatanu barekuwe kubera bigenjeje neza kandi bakaba bakwije ica kane cy'umunyororo bari bakatiwe. Abagiye kurekugwa hamwe bose bakaba ari 574. Igiciro cy'igitoro caraye kidugijwe igiciro mu bushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu bamenyesha ko atawundi muti bari bafise kuko iyo kiva naho caduze. Ndasubiye kubaha ikaze mu kanya idonido yano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata cha politike. Ishirahamwe ry'abacitse ku icumu n'abahuye n'ugwimo bwo mu mwaka w'1972 bita ihonyabwoko ryakorewe abahutu basaba leta y'u Burundi kwemeza ko habaye iyo honyabwoko agashigwaho n'amategeko azohana abari hakana. Ibyo byamenyeshejwe na François Nsabimana umuhuza bikogwa akaba aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko tumutega amatwi.
Abarundi baramutse bibuka imyaka 50 iheze habaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi mu mwaka w'1972. Kwibuka rero ni ibintu nkenegwa ku muntu wese yabuze uwiwe, na cane cane abantu baba bahitanwe n'amahano nk'ayo. Ni igikorwa gituma abacitse ku icumu bakira ibikomere biba bari ku mitima. Twashaka tubamenyeshe mu runani rw'abacika cumi n'abakoze ko n'abanyabwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi ko ukwibuka ataho bisa bisana no gutuma abantu bihorahorana. Ni urufunguruzo rw'uko akabi nk'ako kadopfa gasubiye mu gihugu ciza cacu c'u Burundi. Twiteze yuko leta yoshiraho itegeko ryemeza iryo honyabwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi, hanyuma hejuru y'iryo igashiraho n'irindi rihana abantu bahakana cangwa bashinyaguriza abakozwe ko n'iryo honyabwoko.
Abanyagihugu bo muri zone Minago ya komine Rumonge mu ntara ya Bururi bo bavuga ko ivyo babonye ari ubwicanyi bita ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Joseph Bizimana waho mu Minago yacitse ku icumu avuga ko abavyeyi biwe n'abandi bo mu muryango wiwe bishwe abona kandi bazira ubwoko bwabo.
Itariki 29 z'ukwezi kwa kane itsembabwoko ryagiriwe ubwoko bw'abatutsi bigasinzikaza cyane cyane mu bumanuko bw'igihugu no ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Bamaze iminsi imbere y'uko ubwicanyi buba ku marubwoko bw'abatutsi babanza kwigisha abana bagenda batorera ngo iyo mizuru tuzoyica. Itariki 29 z'ukwezi kwa kane nk'isaha imwe yo kumugoroba papa cyuye inka agiye gukama numva abantu benshi baza njya kwiba barakura abansanga n'abantu bambaye ibyatsi n'amababi ibintu byinshi bambaye ku mutwe n'ibipanga n'ibihiri n'amacumu bagenda baravuga ngo revolution revolution micomberozi micomberozi barahagarara hepfo bajya ku nzu y'umugabo witwa Nagare basanga yo umukobwa w'imushikiwe na mwishwa we hanyuma baramutema wumva ariko ararira ariko aravuza induru nimundeke kunyica hanyuma ijwi rirateba riragenda n'akakana ijwi ryaciye rigenda ntibasubiriye baca barada rero muhiri wacu baza ari 11 namaze kurira igiti baraduga umugabo yitwa Zefaniya Ntunguru arongoye abantu 11 nibo baje barakikuza urugo basuka kuri peteroli baraturira mama ariruka bamwicira hafi y'igiti na ino ninyegeje ko imbere y'inzu y'ababembe ko bari bagiye kuma bariyeri niko bagenda baravuga hanyuma papa bamwicira hirya utuvukana bamwicire epfo yirutsaje funda umugabo mwiruka inyuma urumva aho niho namuheruki abana ba mukuru wanje babiri babatema babaterera mu muriro icyo rero nicyo kinyereka ko bwari ubwicanyi bwateguwe kugira ngo bashore kumara ubwoko nta politike papa yarimo nta politike abo bose babo tuvuka ababana nta politike bari barimo bazize ko ari ubwoko bw'abatutsi nta kindi
mu kubona umugujejwe ukuri n'ukurekurira nawe mezeho nyabwoko ku bwicanyi bwabaye mu 1972 ikemezwa kandi n'inama nshingamateka ngo biragaragara yuko byavuye ku mva za politike bishikirizwa na Vital Nshimirimana yanonosoye ibijyanye n'amategeko ku bwiwe ngo nyabwoko byemezwa biciye mu butungane n'amategeko mpuzamakungu dukurikire Vital Nshimirimana
Genocide ariyo honyabwoko mu rurimi rw'ikirundi ni icyaha gitegekanijwe ubwa mbere na mbere n'amategeko mpuzamakungu yashyizwe ku gikumu mu mwaka w'1948 ibyo byabaye kubera yuko hari hagiye kubaho genocide yakorewe abayahudi mu mwaka w'1941 kugeza muri 1945 hanyuma makungu araheza arabona yuko ibyaha biza bihama abantu bibahora icyo bari ubwoko icyo bemera urukoba cyangwa amamuko yuko ari icyaha gikomeye cyane gikwiye kugwanywa kandi gikwiye guhanywa bimwe bidasanzwe kugira ngo wemeze yuko habaye icyaha cy'iyo nyabwoko na cyane cyane iyo byabaye imbere yuko icyo bwirizwa nka ibyaha ritogwa muri icyo gihe hakenerwa yuko abaho amatohozwa akozwe n'isentare mpuzamakungu kuko kwemeza iho nyabwoko ntibikorwa n'abanyepolitike ntibikorwa n'inama nshingamateka ntibikorwa n'itegeko ryo mu gihugu ntibikorwa n'umukuru w'igihugu ntibikorwa n'ishyirahamwe ntibikorwa n'abanyagihugu ubwabo naho borara barabiririmba naho borara babivuga gute ntibenda ngo bikunde iyo bitemejwe ni sentare mpuzamakungu uko niko tubona byagenze mu kwemeza iho nyabwoko byakorewe abayahudi uko niko tubona byagenze mu kwemeza iho nyabwoko byakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994
kumenya ukuri n'ukurekurirana hagati y'abarundi no gukurikirana mu butungane abagize amabi atandukanye y'agahomerabunwa yakozwe mu gihugu bitegerekanijwe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha bishikizwe na Frederic Bambuga inyumvira ahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu kubwiwe kubera umugambwe CNDD-FDD ariwo uri ku butegetsi bamwe mu bawugize bakaba bagirizwa nabo nyene mu bundi bwicanyi bwabaye mu gihugu ubwo butungane bufatiye ku byabaye mu 1972 ntabwo bakeneye kurikira Frederic Bambuga inyumvira akaba ari umukuru wa CFOR Arusha
iyo twumva bamwe n'abandi bavuga bati tugire iminsi yo kwibuka abantu bwoko bwacu bapfuye nibaza ko abantu bataba baramenye icyo amasezerano ya Arusha yaratumbereye amasezerano ya Arusha kwari kubuza mwene uwo mutima wo kwama abantu bahura biganyira kubera ko twasanze uko abantu bahura bayibuka babo bapfuye ariko baba ariko baravyoronga yankota wa mutima mubi kwa kubabara ugasanga bica bivyara kwa kutandukana gose kwa moko mu gihugu navuze ko nta namoka hari mugabo urabona ko abanye politike bavyigishije politike yavyigishije gushikaho bicika nk'ukuri abantu baricana abantu bagahamana ugasanga rero kwa abantu bahura niko babagiye ari bonye ni bwoko bumwe niko babagiye kwibuka banaka nabo babikoze babagiye kwagiriza banaka banaka ubu rero twibaza ko amasezerano yarusha yaratomoye kwari uko mu byukuri abantu baronkwanya kuvuga ibyo bababaje hanyuma hagacaba inzira zibiri inzira ya mbere kwari ukurekuriranira inzira ya kabiri kwari uko bakoze ibyaha bitarekurirwa bokurikiranwa n'ubutungane ariko kubera ko umunsi se NDDF daritwara kandi akabarakoze n'ibyaha mwene bwo butungane bavuga bati ntidukeneye nicyo cyo bavuga bati ndatugire ibintu byo kurekuriranira gusa ibyo navyo urabona ko bidafata kubera ko inzira iyo ikorwa cyafashe sinzira by'ukuri yo kunga barundi aho usanga ari inzira yo gutuma barundi batandukana na gose
leta ya Gitega ngiye kugira ibishoboka byose kugira ngo inywanishe abarundi bo mu bwoko bwose biri mu itangazo ryashizwe habona n'urunani Seforo Arusha babivuze mu gihe ku matariki atandukanye mu kwezi kwa kane abarundi bishira mu migwi mu kwibuka ababo bagandaguwe mu bihe bitandukanye ibyo ngo bikerekana ko abarundi banyegetewe n'umugera macakubiri nimuri tubaza Beni Axera kana
nkuko tubisoma muri urwo rwandiko urunani rw'abatavuga rumwe na leta rwiyemeje kugarukana amasezerano ya Arusha anywanisha abarundi Seforo Arusha rubanza kuvuga amatariki mabi yaranze ubwicanyi bwagiye burakogwa mu kwezi kwa kane mu bihe bitandukanye kwigenekereza ya 2019 imiryango y'abaganwa yibuka igandagurwa ry'umwami Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye hari mu mwaka w'1972 kwigenekereza ya gatandatu uko kwezi nyene kwa kane abarundi bibuka urupfu rwa perezida Cipriano Ntaryamira yagize impanuka y'indege mu mwaka w'1994 kwigenekereza ya 2019 abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi bibuka ababo batemaguwe cyane cyane mu ntara ya Bururi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kuva inyanza Lake gushika mu Kabezi kuri iyo tariki nyene mu 1972 abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bibuka ababo bishwe mu ntara zose z'igihugu bicwa n'ubutegetsi bw'ico gihe nk'uko ubwo rwandiko rubivuga kwigenekereza ya 2030 hibukwa abanyeshuri 40 biciwe mu iseminari y'Ibuta bicwa n'abagwanyi b'umuhari FDD mu 1997 kugenekereza ya 2026 hibukwa abagandaguriwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuyisi Petero Nkurunziza kubera ibyo byose urunani Seforo Arusha rurasangiye umubabaro n'abo bose babuze ababo ruvuga ko atakintu na kimwe naho coba gifatiye kuri politike co sigura gusesa amaraso kiretse yisunzwe agace ka gatatu k'itegeko mpuzamakungu riraba agateka kazi na muntu kubwo runani kubona abarundi batibukira hamwe ubwicanyi bwabaye byerekana ko bacidiziwe n'agatima k'amacakubiri abanyepolitike b'abarundi bakwiye kwicara ico kibazo bagasangura muri kahise inkomoko y'ayo macakubiri hambavu y'ibivugwa n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ubutegetsi bwa Gitega bukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bunywanishe abarundi ntihagire ibara rizosubira kugwa
inzamba
dutandukire amakuru ajanye n'ubutungane abanyororo 574 bo mu mabohero yose y'igihugu nibo barekuwe kuri uyu wa 49 mukiza ku itegeko ry'umushikiranganje w'ubutungane muri abo barekuwe harimo 226 bo mu bohero rikuru rya Mpimba Godanse na Sasagare icariho c'umushikiranganje w'ubutungane yaserukiye muri ico gikorwa umushikiranganje w'ubutungane mu bohero rikuru rya Mpimba yasabye abandi banyororo basigaye mu mabohero kwigenza neza kugira nabo baze batezurigwe ku bihano baciriwe umviriza
abo banyororo batowe mu bandi 8652 bari bashyikirijwe igisasa cy'ubushikiranganje bw'ubutungane kigenga imanza z'ibyaha n'abafunzwe ariko bakaba basanze abakwiye ibisabwa n'amategeko ari abo gusa kandi ko ibintu by'ijana na 31 bivuga ko ukure kukwa hila ya teka ya kusobora kuhana kukwa umanyo wanyo wote kuwela ukige za nashami ukurenga kujata yetwe mungi ingo yekura uwahayo adiso kituma tubasawa ko mungige za neza ni mwashika umihana iwayo mushikire mu migambi y'iterambere mwirinde gusubira mu byaha dusabe kandi n'abanyororo basigaye mu ibohero ko nabo bobandanya bigenza neza bakarindira nabo igihe cyabo kandi bagatunganya neza ibisabwa kugira nabo batoshyigwe nuko gutezurirwa ku bihano baciriwe.
Ishirahamwe rihanira agateka kazi na muntu akati Burundi rirashima ingingo yafashwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane Augustin Mubona ajejwe kumenyesha makuru muri akati Burundi arasabanire kugwa ry'abandi banyororo bagipfunzwe bujuje ibisabwa byo kurekugwa kurikira.
Ishirahamwe akati Burundi rirashima ingingo y'ubutungane nk'uko dusanzwe tubihamagarira leta y'u Burundi na cyane cyane ku banyororo benshi bafunzwe mu buryo budahuye n'amategeko. Mu mabohero atandukanye arabonekamwo ko hari ingorane zo kuronka ibifungurwa, kurekura abanyororo bujuje ibisabwa n'amategeko kare, kunyarutsa kuburanisha imanza vyofasha cyane ko ubusho butarengerwa kandi bigafasha n'abafunzwe. Turahamagariye rero ubushikiranganji bw'ubutungane kubandanya bushira mu ngiro ingingo zo kurekura abanyororo cyane cyane izo kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Turasaba ko n'abanyororo bafungiwe imvo za politiki bujuje bisabwa n'ubutungane ko botezorirwa nabo bakarekurwa, kuko hari abejejwe cyane abahejeje umunyororo baciwe n'amasentare ariko n'ubu bakivundiye mu busho.
Makuru y'ubutunzi naho ibiciro by'igitoro byaraye bisubiye kudutwa mu ntumbero yo kugira igitoro gisubire koneka mu gihugu. Iyo ngingo yarayifashwe n'ubushikiranganji bujejwe amasoko ntangaguvu ubutare n'agataka inyuma yaho haciye amezi hafi abiri igitoro kitaboneka mu gihugu. Ibrahim Uwize umushikiranganji abijejwe niwe yaraye asohoye itangazo avuga ko atawundi muti atari ukuduza ibiciro, imvo akaba ari uko caduze iyo bakirangura. Tumukurikire.
Ubushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntangaguvu ubutare n'agataka bumaze iminsi bukurikiranira hafi ibijanye n'ihungabana ry'itangwa ry'ibitoro ku isoko mpuzamakungu mu karere na cyane cyane ngaho iwacu mu Burundi. Igiciro cy'akagunguru ka peteroli kavuye ku madolari y'Abanyamerika 78 ku isoko mpuzamakungu kakaba kari ku madolari 103.67 kuwa 27 ndamukiza 2022. Ni ukuvuga kaduze ibice birenga 46. Kubera yuko igitoro atari icyo twimbura ngahi wacu, kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu, Burundi urakorwa ko nihindagurirwa givyo biciro. Leta y'u Burundi yagumye ifata ingingo zibereye kugira ihangane n'iryo hindagurika ry'ibiciro kugira itezurire abenegihugu mu guheba amatagisi amwamwe. Ibiganiro nabo vyega bose byatumye haba utwigoro tudasanzwe n'abinjiza igitoro badasigaye inyuma. Ni naco gituma ibiciro by'igitoro byagumye arivyo biri hasi ugereranije n'ivyo mu karere. Naho habaye utwigoro twinshi twihweje ivyo vyose twavuze aho hejuru, tuguma dusanga ari ngombwa ko yuko leta isubiramo ibiciro ku mapompe. Mu gisagara ca Bujumbura bishinzwe uku gukurikira: esansi amafaranga 350 y'amarundi ku iritiro, mazutu amafaranga 350 y'amarundi ku iritiro, peteroli amafaranga ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itanu y'amarundi ku iritiro.
Idozwa y'igitoro ngo nimwe mu nyisho zishoboka kugira ikibazo cy'ibura ry'igitoro kive mu nzira. Bizivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo. Avuga ko leta ari ibindi byirizwa gukora nko guheba amatagisi amwe amwe be no kugwiza ifaranga ry'agaciro mu Burundi rikoreshwa mu kurangura ico gitoro. Dukurikire Faustin Ndikumana.
Ivyo kuduza igiciro c'igitoro ni imwe mu nyishu ishobora gutuma kiboneka mu gihe ku isoko mpuzamakungu kiba caduze igiciro. Kimaze kuduga igiciro rero ukizana nawe kugira akore ntahombe ategeza kukizana ku giciro yakiguriyeko. Urumva ivyo n'ibintu vyumvikana kiduza ukamubwira ngo igiciro gihume ca kindi aho urumva baragahaze ntivyokunda nawe yoshavuga ati sisubira no kukizana ndareke ico ni kintu kigira kabiri kugira ntigishoboye kuduga ku mugero urengeye biba bivana n'ubushobozi bwa leta ibihari canke ubushobozi bw'igihugu mu vy'amafaranga ushobora guheba amatagisi amwe amwe ari ku gitoro kugira ntikiduge ku murengera kuko ivy'igitoro ntimwiyumvire ko igiciro caco mu kugishinga ari ukurabira hajya kiba gishyitse i Dar es Salaam bagikuye hari washinze Dar es Salaam n'amahera uri haya transport yo kukizana kimaze gushika ngaha ku kivugo cya Bujumbura hari amatagisi gishyirako. Ayo matagisi rero nayo nyine ntaba ari n'amake kuko barashika hafi igihumbi. Urumva ushobora kugira ngo leta yo yaheba kugira igitoro ntikiduge cyane ku bw'umurengera ubushobozi bwa leta nabwo waba bungana gute mu bijyanye n'amafaranga leta ikoresha finance publique. Urumva icyo ni ikindi kibazo cya kabiri. Icya gatatu kiraduze aya mahera turaza kureba ku mastation cyaba kibonetse turihe mwatuza kuriha amarundi uwaraza kukizana hanze aya marundi ntarengana frontiere. Urumva ikibazo murayamuvunjira kugira aronka amadovize yo kucinjiza icyo kibazo rukindi. Urumva rero ibibazo by'igitoro ku biciro bihagaze aho hantu hatatu. Twaravugiye ejo bundi yuko igitoro gikeneye amafaranga hafi arenga miliyoni ijana na mirongo itanu ashaka miliyoni ijana na mirongo itanu y'amadolari kugira kize kirabe hurabuzima impurutasiyo na doni masogwa na raporo y'ibanki nkuru y'igihugu. Urumva rero amahera niyoseza kuboneka icyo n'ikindi kibazo rero nibyaboneka ro byose muri icyo gihe ikibazo cy'igitoro kirava mu nzira.
Yari Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem. Ukwezi kwose kurarangiye abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga bari mu Kizime. Ibura ry'umuyagankuba rikaba ryatumye abanyagihugu batandukanye badasubira kurangura imirimo yabo nk'uko amakuru ava ngaho abivuga ngaho ku mugwa mukuru w'iyo komine abyemeza. Ni inkuru twateguriwe na Vanessa Muhiteka.
Imvo ibura y'uwo muyagankuba ngo ni kubera icuma cyitwa transformateur cy'ishyirahamwe Regidezo ritanga umuyagankuba n'amazi caharavye. Icyo cyuma kikaba ari cyo kiyungurura umuyagankuba kugira ngo ushikire abawukeneye mu mpande zitandukanye uri ku rugero ataco wonona. Bamwe mu baba aho ku mugwa wa komine Gasogwe bamenyesha ko uruhombo ari runini kandi no kubaho neza bitera isubira inyuma ku mpamvu zo kubura umuyagankuba. Zimwe mu mpunukizi mbi zibonekeza ngo ziri ubwa mbere mu mihana y'abari basanganywe amatara ubu ngo basubiriye gucana amatodowa canke amabuji. Eka n'abakora imyuga ikenera umuyagankuba nko kumwa imisatsi. Abafise insudi kizungu zikoresha umuyagankuba, abakora ibintu bitandukanye mu vyuma hamwe n'abafise inzu zidandarizwamwo amata canke imfungurwa bikenerwa kubikwa mu vyuma bikanyisha ngo ntiborohewe bakamenyesha ko uruhombo ari runini. Amakuru ava mu gisata c'ishirahamwe Regidezo i Muyinga amenyesha ko batazi ryari ico cuma capfuye kizosubirizwa.
Ni kuri buno bukene bw'umuyagankuba burangwa igasogwe turangirije ko ano makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Jean Marie Ndabashinze mwari kumwe ndabifurije amahoro ngayo wanyu.